Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze ibi radio Ijwi y'Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kwezi guheze imirwi ya politiki ifise ivyiyumviro bimwe iyonkoye ku mugambwe iprona uri mu nzego za leta yari yatangaje kwigiye hamwe kandi igiye no kwigira hamwe ukuntu abanywanyi umugambwe iprona iragirya rwagasore bose bosubira hamwe. Ivyo byashitse no mu gihe umugambwe iprona uri mu nzego za leta havugwamwo umwumvikano muke hagati y'abamwe mu banywanyi bawo. Uswigoro two gusubiza hamwe ariko mu nyuma bigahava byanka ntitwakozwe mu mugambwe iprona ho nyene. Utwigoro nk'utwo twarabaye hagati y'umugambwe Sabanya Frodebu hamwe n'umugambwe Frodebu nyakuri iragi ryandadaye umwumvikano muke mu migambwe wama wibonekeje na mu yindi migambwe itari mike hamwe n'amashira hamwe. Mbega ikintu coba gituma hari intambamye mu gihe cyose imigambwe igiye gusubiza hamwe n'ikihe? Mbega utwo twigoro two kuja hamwe muri iki gihe dufise iyihe nsiguro? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuyaga n'abatumire barimwo Zeno Nimubona arongoye umugambwe Parena Parti pour le Redressement National. Mwiriwe neza Zeno Nimubona. Muraho murakomeye?
Yego turaho.
Ego me tuzo wakani turiku muna Jean de Dieu Mutabazi, mukuru mugambwe, Radebu, Rassemblement des Démocrates pour le Développement au Burundi, mukanya, turiku tramorondela, kuri telefone, tuzo wakani turiku mukani na Maître Poncien Ndayishimiye, yigeze kuba umuvugizi wa Uprona, wali munze go za leta rekarero, mwebwe mwingaha mwishika na he Zeno Nimubona, du tangwe tukuri mwebwe, mutubwire mwihweje ibi maze iminsi bishika mu migambwe no mirwi ya politiki itandukanye utwigoro two gusubiza hamwe turakunda kuba imfagusa. Ivyo mubiha insiguro turatswe mu migambwe wanyu uri mu migambwe mike cyane gose ika yagumye hamwe abanywanyi bayo batashwiragiye cyane ngo bagire iyindi migambwe nkuko bavuga mu Kirundi ngo nyakuri umugambwe nyakuri duga kwijamo.
Ibyo gutata mu migambwe si byavuba ibyo twabonye nko mu mugambwe badasiganikana muramba barira mutubagije ibibazo biraba iyindi migambwe mu bisanzwe biragoye kwishura biraba iyindi migambwe mugabo turavye muri rusange ugutata kwatanguye ibiganiro vy'Arusha bitanguye barirukana mu kazi ku nguvu mukasi bamuhoye ko nawe abagiriza yuko baba ariko bavugana n'ababona ko batari bakwiye kuvugana hanyuma biraduga no muri Frodebu ubwo kwankana ko mu migambwe CNDD-FDD ije ku butegetsi twarabonye inkona bayigaburira isaha isigura urwango rwari ruhari nago nyine ubwo rukaturavye ibyo twabona dushobora kuba twiyenda CNDD-FDD yahora iprona yuko ivugana yahora Frodebu yuko ivugana na iprona batari bakwiye ko bavugana nico ahanini nico babahora ukaraba n'urwango rwari hagati ya SNDD FDD na FNL ndago nyine rwari vuye guvamo intambara ibyo byagiye birabandanya ariko ahanini ugasanga iyaba iyo migambwe abayitunganya bayiraba ingene ikora leta itarimwo ibyo ntibyobaye niko twibaza kandi mu biganiro twari twaroyemo iyarusha bari baduhanuye yuko imigambwe itosubira kujya mu bo leta injera ko hoba igisata kigejwe ku kigenga kiraba ingene imigambwe ikora iyandika ifasha muri ibi mugabo leta ikavamo rero iyo leta irimwo ibyo birasika birasika
ariko turavye ga mushe ntahe zeno nimubona turavye ibyashitse nko mu misi heze hagati ya imirwi ya iprona itavuga rumwe na leta yo itari mu nzego za leta y'u Burundi aho novuga nk'umurwi wari urongowe na professeur Ngayimpenda n'umurwi wari urongowe na professeur Nditije bari basohoye n'itangazo bavuga ko bagiye hamwe iyo migambwe yose ifite ibyiyumviro bimwe bya politiki ariko amatwi yadusumira uko kumvikana uko gusubiza hamwe ntikwabaye na gatoyi ibyo byo mubiha isiguro
nibaza ko ibyiyumviro bya politiki ari byo biri imbere gusumba ibindi kuko ibyiyumviro bya politiki sinzi aho batandukanira ntaho ndabona batandukanira ariko iyo harimo ukuboko k'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi buzoba buguma butunganya imigambwe ibyo uzobibona hariho bazoguma bahana urutoki kurya aye akorana na leta mugabo udakorana na leta abadakorana na leta nabo kugira ngo bashwane bigaca bitumvikana
ariko ntimuri ko muratubwira ko aho kuvyerekeye Ngayimpenda na Nditije leta ibifisemo uruhara
sinoni cyo bupfa kandi nabo nyine baravyanditse ko atacu bapfa none icyo kintu kibateranije kibaye igiki iga rega sindi muri bo ndiko ndibaza icyo kibateranije kibaye igiki ikireti tobifise mu ruhare
hari na makuru avuga ko muri iki gihe hari abantu benshi imigambwe myinshi eka imirwi myinshi ishaka kwishyira hamwe ko yoba yitegurira nk'amatora yo mu 2020 uko namwe niko muyibona
birashoboka kuko mu bisanzwe turavye amategeko ingene yagiye aragenda n'ingene abatavuga rumwe na leta bari bagwanije amategeko mugabo bamwe bakajya mu matora abandi bagasiba nibwirizwa shingiro nibaza ko bagiye mu buryo bwo kwitegurira amatora
mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'urwanko rwibonekeje mu mirwi igihe nko mu mugambi w'iprona eka wacikamwo imice myinshi icyo kibazo cy'urwanko hagati y'abasangiye ibyiyumviro bya politiki mu kivuga kwi
nibaza ko ibyiyumviro bya politiki bitarimwo rwose harimwo inyungu gusumba ibyiyumviro bya politiki kuko ari ibyiyumviro bya politiki umuntu abagira ati abatuma urutoki uyundi ati ibi iye size ariko arakora ariko urabye ingene bakuranwa mu nzego bamwe dufate iprona ntirigera iva mu nzego n'umunsi umwe kuva muri 1993 none umva ibyo byiyumviro bya politiki ko hamwe hariho abari inyuma n'abari imbere n'ibihe wewe wibaza
nagira imbere y'uko duha ijambo abantu banyuri radio ijwi ry'Amerika mutubwire mwebwe ibanga ryanyu mu mugambwe pare na byagenze gute uyu mugambwe wagumye uri hamwe tuzi ko indi migambwe yose mu Burundi yagira cyane
ntabuhinga burimwo ntabuhinga burimwo ni tubona bya yigumije bishikubu nta kandi nitwovuga ngo tari cyo dusumbije abandi oya turi nk'abandi mugabe ibihe bya politiki uraraba ukagira uti none by'ukuri umwe ariko ateza imbere iki agari ubundi yaba ari ibyiyumviro bya politiki baba babyumvikana ati ehe ndagufatire mu ngata we babirakunaniye ehe nje ndagufashe baba babyumvikana mwaba batabyumvikanye ibyiyumviro bya politiki biba bitarimo.
Tubibutse inshuti muri seka muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Egide. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mwiriwe neza Egide, muri he Egide?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza muri he?
Ndi Bujumbura.
Ya kandi kazina ninde?
Aro?
Akandi kazina?
Niyongabo.
Niyongabo, munafite ikibazo, munafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku twigoro, turiko turakorwa n'imigambwe eka cyangwa imirwi yatandukanye ariko iko iragaza kwishyira hamwe, ariko tukabona ko utwo twigoro kenshi na kenshi turiko turaba ifa gusa tugaku ijambo ikibazo cy'imvira.
Mwazi mbone si ikibazo hanini n'intoze n'intererano.
Yego.
Kunyifato y'intoze y'abanyepolitika no muntoze mu gihugu cyacu. Ahanini ni bako kuko aje mu migambwe adafite navuga ikintu bita bizo bakurikira imigabo n'imigambi y'imigambi kuko bagenda bagiye kurondera amaronko amwe ikunda kubona bakunda gucanamwo bashinga inuzeye mashami z'umuntu uzeye nk'umugihe yimirije amatora kuko abona atashobora kuzoja imbere mu muntu uzeye mu mugambi agaca aja gushinga inuzeye ishami ryiwe rishasha ndavuga yuko ataba agomba atabakurikiza akarangamutima k'intoze k'umugambi ahubwo abariho abagiye akurikira intoze inyungu ziwe mu gihe abonye rero zitagiye imbere aca aja mu kusambura akaja mu ntoze akaja mu wundi kuko ntibyumvikana nko mu gihugu cyacu kingana uku usanga ari imigambi yenga mirongo ine n'itatu nk'iyiwanyu muri Amerika ari igihe ni miliyoni nyinshi wasanga ari intoze imigambye ibiri.
Murafite ikindi kibazo?
Oya, cyari icyumviro cyane.
Icyumviro cyawe, mushinga ntahe zeno nimubona icyumviro cya Egide ni icyumviro ramwe mashikirije aravuze ibyerekeye amaronko eka imigambi televiziyo mukaba namwe mwavuze ibyerekeye inyungu nagira mu gihe cyo muvuze kuvuga ashikirije mubibona gute?
Mu by'ukuri abo ndi ihenze cyane na gatonya kwanza kuko iyo aba ari ibyiyumviro bya politiki baba bishyira ku murongo hanyuma bati twubishyira gute twubiteza imbere gute aruvuye aruroye imbere arusigaye inyuma bakavuga rumwe ariko hamariho abari ndani abari inyuma bati urya aye ndakiri muri twebwe mugabo batamuha akanye mu mugambi bica byumvikana ko atari inyungu za atari politiki ari inyungu z'umuntu cyane niko umuntu iyo bibona tushobora kwiye twiyenda turiko tuvuga ibiri mu migambwe yindi atari iwacu baba batubajije n'ikibazo kigoye cyane
ariko murabibona murihweza eka murazi murakurikirana na politiki yo hafi mu Burundi murabona ibiriko birama.
Yego, ndaguye nk'akarorero.
Yego.
Dewe uraze mu matora y'2025. Frodebu bayihora kuri kumwe na Ifron. Dufashe nka Zing the DFD n'aba FNL nyine babahora ko bari kumwe na Ifron. Mugabo ntibabahora ko ibyo batako bakoze ari bibi. Babahora ko bavugana n'abanaka. Mu Kifaransa twovuga de collabo. Ni ya muri iki gihugu udakoranye n'uyu ukorana nande kuko turavye kaize ku Burundi ikibazo cy'amoko kiracyari aho umwe arahora uwundi ngo akorana n'uri na buriya bwo kunda akorana na buriya bwo ari cyo gituma twe twagira tuti mbegi inyungu z'ubwoko batuturira inyushu gute turetse inyungu z'abantu aho oye twokwicara tukabivugana tuti inyungu z'ubwoko zomera gutya cyange ntazihari cyange zirahari mugabo twoziturira inyishu gutya aye twese turi hamwe imbere yuko tusubira mu migambwe n'ibindi aho nibaza ko amatati yugabanuka mugabo uko tuguma tugisubiza inyuma niko biguma biyangara ukayobegwa muri politiki mu Burundi iri kwirakogwa niye kuko nta n'umwe ndumva ariko aravuga ati jyewe mpangana n'ubukene cyangwa mpangana n'indwara oya hangana na naka kuko nkanaka ukamenya niwe ngorane y'igihugu ariko mu migambwe mu bisanzwe ihangana n'ibihanze igihugu ndihangana n'abantu
icyo kibazo cy'ubwoko ntibari bagitoreye umuti mu masezerano ya Arusha
ntacyo batoreye umuti baravyiyumviriye nticyaheze kuko iyo gihera bari kuvuga bati aha aho ubwoko buserukirwa guserukirwa none ni ukuvuga iki guserukirwa bigenzi gute kugirwa cyemeza ko ubuserukiye cyoba ari iki aha naho habaye ikiribwe yubamera gute aha naho twohareka umuntu akisanzura cyangwa nitwo kwisanzura uri kuraze ubu uye nk'ubu uba ariko barirukana ama ONG ngo ibibazo by'ubwoko ntiyabitoreye inyishu batavuze bati barenganire cyangwa bariko bakora nabi bumva icyo kibazo kiba kirahera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela mwiriwe neza egera telefone mvuge cyane mwiriwe neza Samuela muri hehe
mwiriwe nibaze kumutwumva neza
ubu ni byiza
ndamusize umutumire hama namwe nkabara moto
yego mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego akandi kazi naninde
Kwizera Imana Samuel.
Kwizera Imana duka kwijambo kibazo cy'imiro.
Bagarepo ko ndabanza gutanga ihererana imbere yuko mbaze umutumire.
Yego.
Avuganye abanyepolitike niba barabanza batahure yuko imbere yo ku yo kwitwa umunyepolitike cyangwa yo kubyumvira bitandukanye n'ibyo yuko afite ikintu bose twese duhurira ko baba abanyepolitike n'abandi bose bakora ibintu ubundi buzi butandukanye twese tukabarundi kibakakirenga ati turabarundi ko ariwo mugambwe wa mbere bavuga twese duhuguta ko umugambwe wa mbere dufite ari Burundi turabarundi icyo nibamara kukimenya nibaza ubwo budumbi igihumbi buri mu migambwe uzawumva perezida yakuwe n'icyegera cyiwe icyegera kika perezida mukacasesa biro diregitwari ko ibyo bintu bizogirana ibyo bintu bizohera kiyasigaye cyane nko kuntwara imwe y'umugambwe iprona kuva itsinze amatora mu 32 gushika mu 94 haca haza imigambwe nyinshi hamaprodebu ikakibonera gutsinda amatora nayo igatsinda amatora hanyuma ubwo yagasize imbere inshungu ya demokarasi ntamare na kabiri mu minsi ikarenga icyana mu gukaca bamukandagura nibaza ko abo bose batari biyitiriwe ngo nifoteho nyakubwe nyina ngo nitwa nyaprodebu ko bose numva ko nta muntu umwe arimo aragendera ibyo aragenda atari yarasiye ahubwo bavuga ko usanga baharanira n'ingu zabo bakavugukije n'abaperezida n'umbwe yasoza azo ibiganiro kanaka cyangwa azo ibintu kanaka nibyo guteruka nibyo ntari ngo kanaka ndoroza cyane si ni twarundi kabakandida ni hagira ngo bitaba kandida bakaterukira mu bibanza bitandukanye basanga cyangwa cyo gihugu kumanuka ati mu Rwanda batingira cyane cyane mugani batangura biyumvira ati mbega uyu muntu yitwa mushini imbere ko si nka desi ndaza ntabura neza igituma nka perezida w'umugambo kanaka ashobora guca yose ko ari watoba kwariwe shobora kuba afite ijambo cya nyuma akazocaba umukambwe w'umukambwe kuko ashobora gutanga ari perezida w'umukambwe mukabo adafite ibyiyumviro navuga na n'igihagararo gikwiye tuma
ndumva
ngiragete gusanga uri gutanga hari uyundi muntu mu mukambwe wanagomba ta kibazo gikwiye afite mu mukambwe mukabo afite undi n'ijambo kandi abanyagihugu bemera rero nk'icya mbere cyo ikibazo nagenda mubaze uwo mutumire
yego
twari twumvikije mu kwezi guheze yuko bikaba bya frode bunyakuri ko biyunze na sawanya frode kandi cyacyo nyaho ngira makuko n'umbre atuye ku mutambwe wa satrali ariko cyake kazi ubu president wa frode bunyakuri cyangwa ministre ko harakazi kabantu gatige ni bagiye none boba bo bari ngambi kana se kobara kera kugira ngo bahatu ndashakunze ibara bakerino bakinze na wanya project kugira ngo bose bakire bagire umugambo umwe kugira ngo bagire ingufu na cyane cyane bikigire amatora kimiri icyo ni cyambere kugira kabiri barayabonye intambwe nka rwasaga turayatiriye yo kugira ngo ngumbure n'abandi bo mbanya kwasabira bakabona ko imbere ikiyumvire mu gacabindi ikiyumviro mugabo akumye ari umugabo akaguma avuga ukuri ko mu cyane boba imatora ya defense civile je batugira urunani ngumbure bakatanga umugambwe bashikira cyane no bakarabimika bashikira kugira ngo bazaha shobora kugira ngo tukiye zibangane n'abandi bakandi zina cyane cyane mu kandi se bayatanze n'umugambwe uri ku butegetsi bwa defense
murakoze Samuela reka mushyirahe Zeno nimubona mu gice muvuze kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije ikaba no kuciyumvira ashikirije avuga ati ibyo izo ngorane zose ntizohaba mu gihe abanyamigambwe boba bashira Uburundi imbere n'abarundi
yewe ku bwanjye kandi ni ku bw'umugambwe nibogora Burundi parena kugira ngo indyane zihere mu migambwe hariho amategeko atuma ateranya abanyamigambwe kuko kwigungira ko bibuze iyaba hariya by'amatora cy'abashinga amateka iyaba hatari liste bloke abanyamigambwe baba bashyira hamwe babumvikana umwe wese akajya kwitoza yakoze ntagire ntitwaze umugambwe gusa atacyo yakoze aho oye ayo mategeko yotatura abantu umuntu akajya gutorwa ku gatwe kiwe ibwo yitoje mu mugambwe akaba akajya gutorwa ku gatwe kiwe n'abanyagihugu bakazumubaza icyo yakoze muko amuguye igihe asubiye kujya kwiyamamaza ubugira kabiri aho indyane zogabanuka cyane n'inyungu zaba bateranya ntizosubira kuboneka ko niyorongahafatira nicyo gica gitanga inyishu cyagize ati wo kwiyumvamwa ko ari abarundi aho oye umwe wese yoca amenya ikibazo bigiye guhangana gusumba ibindi ibyo nabyo ibibazo baba bahangana biba biraba Uburundi ibiba biraba inyungu ziwe ku gatwe kiwe nibaza ko aho noba ndamwishyuye
yego
sinzi ko yoba anyutswe
nibaza ko banyuzwe n'inyishu mu muhaye reka duhe n'ijambo kandi undi mushya ntari ngaha Daniela arongoye umugambwe hanaka miriwe neza Daniela
mahoro neza
mutubwire irindi zina ninde akandi kazina kirundi
Manirakiza
murongo w'ubugambo uyu
Hanaka mumere murambye
Hanaka
ego muntara ya murambye
twibutse icora Hanaka bivuga
ni Rassemblement National pour le Changement
Hanaka Rassemblement National pour le Changement nkuvuga ikoraniro ry'umugambo ikoraniro ry'abahanira ihinduka ari ya politique
yego ni hunde da nabi bitezende kwa mu Burundi
yego me murafise ikibazo bafise cyumviro mu
cyumviro ko mbere kuki hanahane ko ibyumvira nabo bagenzi nabo batumire
yego
yego mbona yuko imigambo yacu kumbura yagira atatana kubera inyungu usanga bamwe babona mugasanga tugerageza kwiyunga mu gihe zegereje amatora ukatisanga umenge tubikora turabingu twibitunga kugira turonke inyungu y'amatora yimirije mugabo byikungiye kuraba atari byiyumviro biba bidutuma twiyunga ni nacyo gituma iyo amatora heze usanga kumbere za nyungu ye zitabonetse usanga tuko turatatana rero zibaza yuko iyo twaba twabikora nk'ubu amatora heze tukaba tubikora ubwo nyene gusa bituma byotuma imigambo yacu ijya ku kizi neza twiyunga by'ukuri ko byoba bifatiye ku byiyumviro nko muri corona bigatuma bashimikira ku byinza kuhera ibyumviro byandirwa abatsere ama muri prodebo cyane hanaka cyane ladebo cyane prodebo nyakuri ugasanga turiyunze dushimikiye ku byumviro bya ndadayimirikiyo mugabo tuguma twiyunga kubera amatora geze usanga turaba cyangwa twibaza inyungu kubera amatora demirize muri amatora demirize ntabaye kandi tutazibona ugasanga turasiye gutatana turasiye gutambuka uko
Mwushena nimona chimvelo cha Daniele Mani lakiza kufiteke kukudashora kusubiza hamwe kumigamwe mwukivuga kui
Nisha kiwazo kigumari chaki hindi nukubwa kinyungu zumu ndugiri ingira inyungu zumu gamwe chani inyungu zumu gamwe ndiziwa ziri zito moye nisa kuhurio uro imbere vazimishu wewe uro imbere araba ibimuraba ibitamuraba akaraba hirya gufata nka karorero ki ngo mugambi w'abadasigana iprona abadasigana iprona muri 93 barabakenye barabomura babashyira ku masisi noneho babereye mu nzego ntibarigera babona ko icyo kiganiro icyo kibazo kiganira kigahera burundu ohera imyaka n'iyi bari bama mu nzego ntibagiye nukuvuga ko ingorane z'igihugu sizo ziba ziriyo harari inyungu z'abantu gusumba izo rero izo nyungu z'imigambi nukuvuga ko zitazwi zitwirwa imigambi mugabo mu mugambi babonamwo umwumwe wese inyungu ziwe niko ndabibona
igome ico kibazo c'inyungu turakigaruka ko turabe ukuntu eka mu duhivyimviro canke batwindiza batanga ivyimviro z'ikuntu co torego muti ko ndumva ko ari co hamwe se mu garuka ko ariko mu kurindira turafise umuntu wa radio ijwi rya America Vincent niriwe neza niriwe neza muri hega Vincent
ya
muri hehe
ndende tumbura mu rende
ya irindi zira ninde
habonimana yego
duga ku ijambo kibazo cy'imviro
ese cyowe ari ngomba gushyira icyimviro batiye kuri icyo cyago mu atezi no mu
ego
dame na mbere ho ibituma ibyo bose banke ni yumvira ibituma abantu bakunda gutaka na imigambo kandi ari bayisanze dere kana no bituma ku ifase brese zaba mu nabandi muri iyo migambo kubera bobo hari aba twebwe ifo twafise dani abantu migambo yakwiye kuba bakwiye kubara abantu bagiye baharanira ineza y'igihugu atakindi kintu kigiye kibajanye ariko rero ikibazo gikunda guca kiba rero nkaca gituma badasubirana nyine guhuza niyo abacagenda barura isino kwita nk'agakati bagiye gusurayo kuko gakati iyo katabonetse uko bari babisiguye ubu ntitanga rero hakihaba ibyo byago by'uko ese dukeneye n'imwe yaba bafite cyo tubagora rero gusangira hano babandi nabaye bazi bahiga byinshi rwose yakebagora ko bigumya bagaca bahemuka cyo mu bwoko bemuka rero nako mvuga imigambo ifite icyumviro cyo gusubiza hamwe hari cyo rero baca bahurira nabyo uno munsi twa dukije hari umugambi uba uri ku butegetsi uwo mugambi birawuhimbara cyane ubonye abandi bwari kumwe basinatse ingufu ariko batatana bashobagenda rero kuma baraba kumbire imwe gice gusinze uwundi n'ikintu bwica bambu barire baca barondera ese bajya kumuha kugira ngo aje kuba favoriza agume nogoni abafashije uruganda ko kubitize ngufu ko byaba bijya hamwe amerika cyo ibona ko bashyira hamwe ese tubona uno munsi n'abagize ngo bagira baje hamwe ngisanga uwo mugambo uri ku butegetsi nawo ushira kuba bahandi hamwe hari abantu nyine nova bari cedre ngo bashirondera ibyo ubahembeze cyangwa ubaha hantu basubikina bizimira hahandi bakibagira kandi kuri ihumbero ryo kugarva kurire kubera barayaho uno munsi ibyo mugo amatora ageze ibyo ntakikiye amatora atashira kuba umuntu ashanje ngira ngo
mu gihe umugambwe uri ku butegetsi nawe ufite ivyo bibazo biba byagenze gute
ibyo bibazo nabyo nyene biba byatse hahandi nyene yuko hariho abantu bafite ibintu bagiye bajyanye atari inyungu z'igihugu inyungu zabo nabo ni rero muri bo ntidusanga duko hajya kubamwo abona bimwe yaje kurondera bikabonetse ati reka duce hajya anye cyane cyo sere no gwacu akanime adafu ujyanye afata kuri dusera nise ndabumba
ego Daniel Manirakiza icyumviro cha Vincent Habonimana kuri izo ngorane zo migambwe n'utwigoro twa yo two gusubira hamwe mu kivuga kwi
ego nkuko bivuze nyine kumbure nibyo kandi birumvikana kame mugabo ico baye ciza nuko umwe wese yorengeye inyungu akarengera ibyo byose umuntu yo yashira imbere mugabo tugashira umuntu tukiyumvira gukira neza imbere hamwe no gukorera ku byumviro by'uba yaratumye demokarasi canke kuyikukira kugira ngo ineza y'abanyagihugu z'imbere hamwe atari neza yaba y'umunyepolitiki cyangwa y'abanyepolitiki
mushyanahe zino nimo na twavuze ikibazo mwavuze ikibazo cyo guteranya habari ahuriki mu gambwe cyo gikorwa ni ari leta cyangwa izindi nzego ariko habonetse nkuko abashyanahe bari ko bavuga bashikirije bakavuga reka bashire abanyapolitiki bose bashire ubwa mbere na mbere ineza y'igihugu imbere aho ntiboshora kwima amatwi abantu bose babashaka kubateranya
inyungu z'abantu ntizibura mugabo nabivuze kuva ntangura hamwe leta yobivamo ku byerekeye kuringaniza imigambwe kurangiza imigambwe bikarabwa n'irindi shyirahamwe ryigenga n'uko bayagisha n'ukumvikana naho uba amatati byoca bitorerwa inyishu n'ingoga ariko mu gihe harimo leta biragoye kuko hari aho usanga ibateranya ku mvo zayo cyane sinovuga ko igateranya sinobyemeza neza ariko atarengu babikuramo bifatiye kuri leta bobireka
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe
muri higa Gilbert
sa
muri hehe
muri komine rutoga intara ya Bururi
yego izina ry'ikirundi ninde
niho imbere
murafite ikibazo murafite icyumviro
intererano amaze kujyanye n'imigambwe imigambwe mu Burundi ni myinshi cyane ariko ugiye kuraba umugambwe ufise inguvu n'umwe gusa wonyine cyo rero mbona boja hamwe bakagira urunani kugira bagire ingufu hama amatora aheze warunani rukagumaho ntibatse barusambura je nibaza aho ko bogira icyo bashitse ko yaho umugambo umwe wo kujyana mu matora ntacyo mbona batoshikako
murakoze
Nerano yanjye niyo
murakoze Gilbert ndeka nimubona
ndabasabe
yego
ngikano si ntasho muzore mu telefonaje bamutabi wacu
yego turafite ikiganiro cyo kuramutsa inshuti n'abagenzi tuzo kirengana ku munsi wa gatandatu so gutera kamo turandika nimero zawe so gutera kamo
murakoze
mushyanahe zeno nimubona icyumviro cya Gilbert niho uri imbere tuvuga ku ijambo kugira imigambi kugira urunani
imigambi yojya hamwe
yego
ariko biragoye ngene bigoye amatora burya si bijya byo kujya mu isanduku ngo ntoye naka burya amategeko agenga amatora uhereye ku ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga amatora nyezina iyo batabyumvikana ko kandi iyo bije binatebye cyane biratuma n'izo nani zitahaba n'inyungu zitaheza ngo zegerane barazi ayo mategeko agenga amatora nk'ubu iyaba barabiganiriye hari ibiganiro twarabivuze kenshi ibiganiro byari byabaye mu 2013 byari gushyiramo amatora y'2015 umuntu yavyononye yaratugiriye nabi cyane kuko byari biganiro byiza byari bigeze heza n'ubu ibibazo byarimo nibyo bikiriho udewe ku bwanje ndavye ingene amatora yagiye aragenda kuva abaye mu Burundi n'uhanura leta yuko yoringaniza ibyo biganiro afashijwe n'abazanye amasezerano y'i Arusha kugira ngo ntidusubire inyuma kuko amatora yamyamira nabi agasubiza inyuma igihugu imyaka myinshi twoba dufashije igihugu hamwe amatora yoba ibyo biganiro byaheze kuko bitabaye umwe wese agenda agira ngo ndakomeye ubundi ndakomeye ndakomeye mugabo nta ukomere ubundi adakomeye iyo ukomeye wenyine abandi ubacunyije nacyo bimaze
ibiganiro byoshimikira kuki
kumvikana kuri izo nzizo ayo mategeko abiri agenga amatora ni ukuvuga ibwirizwa shingiro nirigenga amatora nyezi
hari n'ikibazo cashikirijwe kivuga ko igituma no mu migambwe itandukanye haba indyane ari uko ibintu basabikanya ari bike cyane gose umuntu yihweje nk'umugambwe iprona murazi ko haba hariho kenshi na kenshi umushikiranganji wa mbere abasigaye bakamukura vice president bakagenda gutyo byarashite cyane gose icyo kibazo cyo bari kibazo gihambaye
kirahambaye kuko twari twaravuze ko kurya ahaja bizoteranya akacyo bizomarira igihugu kandi nacyo byabimariye uwombwira ati baramaze iki yokimbarira ingene ujya mushikiranganji wa mbere cyangwa ibyegera by'umukuru w'igihugu byama byasambuye umugambwe iprona kuko tubona ariwo ujyamwo ikana n'uri ku butegetsi bitawe usize inyuma kuko abawuvuyemwo nibake babaye abadiperezi ni ukuvuga ko bijya bibanza biteranya rero turazi ingene bisambura imigambwe bigasana ataco bimariye igihugu yoba mu byo twoganira kugira ngo igihugu kiyatorera kabiri basangira bike kubera bose bihuta kuraba ingene kugatwe kabo bomeregwa neza mugabo ingene bogwiza akazi mu gihugu ugasanga babirazishinga icyo gituma usanga abasangiye ubusarama bita ibisu ariko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kikiri kibisi nta gutera imbere niho hanini gusumba icyo kimwe n'ibihugu bya Burayi usanga byarateye imbere ku buryo gisaganirizo bajya imbere ubumenga biragoye twe turi inyuma ku buryo iyo tujya hari hanini rwose hari aba Abarundi bose ariko urazi ingene amatora agenda n'imibwirizwa shingiro n'imico
abona ko tudatera imbere. Daniel Manirakiza ikintu cyashikije na Gilbert ni hano imbere yavuga ati burya mu Burundi umugambwe ukomeye n'umwe kugira rero icyo kibazo gihere nuko iyindi migambwe yoja hamwe ikagira urunani kaje amatora icyo cyumviro mukanye gatoro cyane.
Murakoze cyane Ansete ndashimiye Gilbert nshavuze kandi icyo kibazo cyagihuriza ko cyane umugambwe usanga ukomeye mu Burundi n'umwe urumva ikintu cyose gikomukutisha ariko mbanze mpere kuri ubwe kuraba yimeza mukuru yagira tatana urabona ko yavuye ku bantu batatu gusa urabona hariho bamwe bavuga bati twe ubwe twakurikira ibyumviro bya Rwagasore urabona ko haci havamo yiprona yimwe n'ubutegetsi n'ibitemewe urabona ko havuye umwe umuganga witwa Frodeu ugasanga bavuga ngo Frodeu uvuze yiragije ndadaye hamwe na Ranaki hamwe na Radeu n'uwa Ngozi Bwana ubise umva rero cyo urabane yavuye kuri FNL uvuze ngo adahutureni hakavamo imigambi 5 yose uvuga yuko aba bose batatu batarafite ibyumviro byiza ariko ubona ko havuye imigambi 15 cyangwa 20 ni ukuvuga yuko ubugere bikenewe yuko abandi tujya hamwe tubiyumvira tuti mbega aba bagabo batatu bo mu Burundi aba bavuka mu Burundi indyamuno zo mu Burundi zari zifite ibyumviro ibihe tukaraba ibyinjiro bya Rwagasore tukaraba n'ibya Gahutureme tukaraba n'ibya Ndadaye tukabihuza twihuje rero hakaza mu Burundi tukakora ikintu kimwe tutarazi n'ubwo bwacu muka turazi ibyo bisunga ibyo bashaka hamara akabazo umugenzi wanyu tugeze no yagarutse kati tukivanga mu migambwe burya natwe mu migambwe y'iwacu ni kuraba neza ko natwe bitatuvako nibyo harashaka kuba ufatira hirya ari mugabo no mu banywanyi wacu cyangwa muri toyebwe ya tumuko nukurawa neza ko bitatuva ko natwegi kuko urye ubusambura urugo cyangwa ubusambura urugo wagukiza gahoro ubusanzwe twiyunze neza ntacyo buza yuko ibikorwa tubikora neza kandi tukaje mu matora neza urumva na Martin Kachingera avuze ati mutemeye kubana nk'abavukana muzofa mwese nk'imihindi none rero twego barundi twofa nk'imihindi ahubwo twokwiga kwibanaho neza mu mahoro n'umutekano tugakina politike turi hamwe tugashyira ibyiyumviro hamwe kandi cyo nizeye neza ko cyokunda abarundi bakarunka icyo bashaka bagatwarwa neza ubutunzi bukagaruka bigenderanye bigasumira kamera neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na David mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe David
ego ndabumva
muri hehe
ndi mu Rwanda
mu Rwanda kandi kazina ninde
Gabiro
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku migambwe mu Burundi ikakumirwi imigambwe iyo nkwe ku yindi ikaba afite nk'ivyumviro bimwe vya politike ariko kenshi na kenshi utwigoro two iyo migambwe two kuja hamwe tukaba imfagusa duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
nago sabaro kere nabo ndi kumva neza
turi ko tuvuga ku kibazo cy'indyane mu migambwe
nabe ikirundi nabo ndiko cyumva neza ko nge numva ikinyarwanda cyane kurusha ndikumva muvuga ariko sinusobanukirwe neza
rika rero tuzogutuma ko hanyuma sibyo
esa murakoze
urakoze rika duhe ijambo Frederica Frederic muri Beliza
wiye ndabumva
yego muri hega Frederica
bo ndi mu Rwanda ahantu hitwa Inyabihu mu Kadahenda murenge wa Karago nyine ni
yego wa
Karago ni muri ntare y'uburengera zuba
tubwire irindi zina ryawe
nitwa Aisha Kie Emile Frederike
Aisha Kie Emile Frederike duga ku jambo kibazo cy'imviro
bo na komeje kubakurikira cyane
yego
uko biri kose igihugu cy'u Burundi ni igihugu kibanye ni igihugu gituturanye ariko bicaye bakareba uko hano iwacu mu Rwanda migambwe yagiye ifatanya cyangwa se amashaka yagiye afatanya agashyira hamwe ni ukuri Burundi nabwo burebeye hamwe burebeye ako urwo rugero u Rwanda rwafashe nabwo rwatera imbere murabona nk'umuryango FPR wagerageje kwifatanya n'andi mashaka za PR za Green Party bashyira hamwe mu gisata cy'abashinga amateka ubona harimo abapartiza babo bayo mashaka bityo rero n'u Burundi nabwo izo za iprona zigiye zishyira hamwe n'andi mashaka ari ku butegetsi ni ukuri pe igihugu gishobora gutera imbere ahubwo njye nibaza nk'umuturanyi wanyu nk'umuturanyi w'u Burundi habuze iki kugira ngo iyo migambi ije hamwe ese byashoboka yuko ariko akuntu umugani abasangi ubusa bitana ibisambo umwe ashaka kwikururira ashyirana ku ruhande avuga ati njyewe ningira gutya ngafata ubutegetsi nzayobora njye nyine kuki batumva yuko bashyira hamwe kugira bahurize hamwe none igihugu cyabo gutera imbere ku Burundi nuko iyo migambo ishobora kuzishyira hamwe naho ni mu gihe umugambo umwe guru kwawo undi gukaba kwawo bivuga yuko no gutera imbere ntibishoboka
yego
iyo bavuze ngo bamwe tuzakurikira nkuru nziza abandi dukurikira kwa Gasore abandi dukurikira abahinde reka da nibashyire hamwe bubake igihugu cyabo kiri mu maboko yabo iterambere ry'igihugu kiri mu maboko yabo abaturage b'u Burundi bumve yuko gutera imbere ari bo bireba ntago bireba amahanga ntago bireba u Rwanda ntago bireba Kenya ntago bireba Tanzania ahubwo birareba u Burundi nyirizina bafatanye bashire hamwe bibaza nk'umuturanyi wabo bibaza kuko burya iyo urugo rw'umuturanyi wawe rwahiye burya urwawe nirwo ruba rukotetera gushya narwo
yego ikibazo cyo kwiyunga murakoze Frederic Chakier ikibazo cyo kuja hamwe kwiyunga ni ikibazo namwe zeno nimona mwanyi mushikiriza ariko na shakanda ba jambo umugira ico muvuze kushikijwe na Chakier Frederic
ayo cyo kwiyunga ni
jewe ndabona bitarashobora kujya mu nzira kuko mu Burundi ntibararondera guhangana n'ibibazo barondera guhangana n'abantu aho rero guhangana n'abantu no kuvuga ko ushyiramo inyungu zawe nibyo mbona ubu hanyuma uko gukumirana mu raba amategeko abagenga bituma inyungu ziyoberana nibyo byo kujya hamwe bidashoboka mu gihe amategeko adatumuye neza hakiri kare ngo abantu bayabone hajye mu kuzana amategeko atevye urasanga bashize mu inzitizi bituma nibyo muvuga bidakunda
egome namwe Daniel Emmanuel Kiza ku chimviro n'impanuro zatanzwe na Frederic Aishaki
Frederic Aishaki yavuze neza yavuze ati ikibazo biraba Burundi kananje nongere ko yuko biraba Burundi n'abarundi kuko Burundi ubigizwe n'abarundi kandi bibazo bye ku Burundi iyo umuntu rera amaze kubona yuko ibibazo ari by'abarundi kandi bibazo bye ku Burundi umurundi wese rero yarakwiye kuyumvira ati bega nuko iki mu busanzwe ibintu bitunanira twegeranye politike n'inyungu zacu jewe nshoboye kuvugana na Zeno nshavugana na Zeno mugabo twavuga ati Zeno tuje hamwe tubanza kurabaho Zeno avuka hama no kurabaho Daniel avuka mbega muri ano matora ya 2020 hagati ya Daniel na Zeno nindazoje imbere ku rutonde tugatangura gufite kitararo tutangura gukije kitararonka bigacha bituma rero jewe nshiramo akagozi nazo nagashashiramo akagozi iyo nishyo akagozi rero se narabura na Daniel arabura none rero umva hariho uba kamiye mu cyoze hariho uba utari uyongukiramo nkuko umugani uvuga ati umugani w'abarundi bati ingwano y'ibihori iryohera ibisika mu busanzwe iyo tuko turisambura hariho abanezerwa nacyo nagituma rero imbere yo kuraba inyungu ya Zeno cyangwa inyungu ya Daniel hari hakwiye kubanza kuraba inyungu y'igihugu n'inyungu y'abarundi nitwashika ngaho tukabanza kwibagira inyungu z'iwacu izotuma haboneka inyungu z'abarundi n'inyungu z'igihugu naho nogeza kuko ibyo tubirengeye byose amahoro adacaboneka mu Burundi
reka tusubire tubibutse ko muri komunabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabien muri iyo neza Fabien Matumba
Yego ndabumva
daba ahoja kugira ngo ntiyabe induru cyane gose mushikirize ikibazo icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ngorane zimirwi imigambwe kugira ngo mutugore twatwe gusubiza hamwe duba ku ijambo kibazo
Yego rega ndabamagara rameze neza sekirize
Yego duga ku ijambo
Yego mu bisanzwe icyo kibazo mu Burundi kimaze igihe kitari gito ariko rero ingorane ahiri abantu imigambwe urabona yagiye isambuka cyangwa icyamwe ibice bivanye n'inyungu zishanye ziriya za bamwe n'abariya byumvikana rero mu gihe umwe wese afite inyungu ziwe zihagushikako haracyari intambara idasanzwe kugira icyo kibazo kive mu nzira kandi rero byongeye ibi kugira bibe ndavuga leta cyangwa guverinoma usanga kenshi iba ifisemo uruhara kugira ngo imigambwe ishobore gusambuka iremwe amashami uko nakuriya rero mu gihe iyo leta yabigizemo uruhara ikiriho ikiri en place biragoye kugira ngo aba bantu basubire kujya hamwe bahuze rero nagira nsembaza umutumire nubwo nta natanguye ikiganiro hagati gisa n'ikiriko kiragera mu musozo ntashoboye gukurikirana inyishu z'ibibazo biba yatanze cyanke iyo bayishyuye ku byo babajije nagomba mbaze none ko bimeze uku icyizere kiba kiriho ko bizohava birangira aba n'abariya bashoboye kujya hamwe kugira inyungu bahura baharanira bwa mbere bose bashobora kudicikako cyo nicyo kibazo cyanje
Murakoze Fabien mushana he Daniel Manirakiza mwagize gushitiza icyumviro kivuga kiti eka utema urwiwe umutize muhoro Fabien yaravuze ko kenshi na kenshi leta ariyo yoba ifite uruhara ariko nashaka mu gice cyo muvuze kuri cyo cyumviro ciwe hanyuma muce mu gira n'icyo bwishyuye kuvyerekeye icyizero duga ku jambo
murakoze cyane Joe Fabien yavuze nacyo bivuze kandi benshi barakivuga mu Burundi cyane bakacitwaza mugabo je nagira mvuga yuko iki kibazo bavuga yuko ari leta ituma isambura imigambi nagomba nake twisibire ko yega twebwe muri mu migambi yacu turafite mu demokarasi yega mu migambi yacu ntagukandamiza abanwanyi yega mu migambi yacu ingingo twebwe indongozi dufashe twazungikana niko nabanwanyi bega mu migambi yacu nta muntu ntabo dukorana mugasanga tubashira ko amategeko aremereye naho rero umuntu abanze yitabure mu mugambi abarimwo kuko ntawe bigisha ukuri yuko nimba umuganga abanyafurode bora sambutse ko yoba ari leta yabigiye mujyana ku ijana bega nta kandi nta tundi tubazo twabaye umuganga abanyafurode nta tundi tubazo twabaye umuganga yoba adasigana yitona nta tundi tubazo twabaye mu mugambi Yesu nero bashinzwe na gahutureme sino horono shimishwa ntakekiranya yuko ibyo bibazo byarimwe mu mugambi sinemeza kandi simpakana yuko ubuzima yoba yarasize mu buhara mugabo hoba hari abantu baba babi bashavuye baba barayituye bafite gutunganirira undi muntu ubuntu naho agira icyakoze yogera ku kindi tubanze rero turabe iwacu ingora zishobora kuba zavuye mu migambi y'iwacu cyangwa mu burongozi bw'iwacu leadership n'ubundi yasubira kuri leadership uburongozi butwaye gute imigambi arona bomanche cyo yabajije ati mbega hari icyizere nyine muri iyo minsi yaheze twarabonye umuntu abavuye kuri gahutureme bamwe batangura kuyegeranya naho bitageze n'ibyina kujyana mugabo nizere ko bizobana kuko ibintu n'ibindi bikorwa umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ibintu birimo bibandanye hama narabonye n'ikindi cyandiko cyaturikiye kuri za WhatsApp no kuri Facebook ikintu cy'uko corona yemewe no gutegeka n'ikintu iyi corona bibiri yo kwandikije n'iyabanga y'impande yo kubagiye hamwe nicyo n'ikintu umuntu yoshima hanyuma mwarumvise ko hari icyizere kiriho cyane kugerageza kwiyunga hagati y'abavuye kuri ndadaye iki n'iki nacyo ni icyizere yuko abasenga bosenga hanyuma hamwe abanyepolitike nabo bari hejuru bakadufasha cyane tukabikora kugira ngo dushobore kwiyunga aharona bomba nsabe neza yuko naho abo hejuru batoshoka babyumva abo umuntu aratwege twoba tubavugana kuko umuntu ari imigambi 10 ugasanga bari kora bivugana iki byo bona ragitanguye mu ntara ndimo tuko turavugana hanyuma twose n'iki tujijyana hejuru abaturongoye mu ntara y'ubone za national mugabo kandi ndazi ko cyo 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 batocana ama tubanda ngiduhanura turongoye hejuru
mushana zino nimona cyimviro cyashikirijwe na Fabien Amusa hanini nabagishikirije imbere ariko nashaka mu gice muvuze ku kibazo yabajije cyerekeye akizero kari he
ese no buzabizera ni byiza kwizera kandi kwihebura n'ibyo bibi mugabo jewe ndaje ingene icyimvire cyuko imigambwe itosubira gutwagwa na ministere z'irindiri yo twaba n'ishyirahamwe twari twabiganiriye mugabo mu mategeko ukabona ntibabizanye imbere mbona yuko intambamyi izobandanya ziriho kuko ntawe zari konone yuko imigambwe iva muri mineneri ikatwagwa n'ishyirahamwe ryigenga ntawe zari konone ariko ni kubera iki icyo twari twacyumvikanye kitagarutse mu mateka y'igihugu nibyo bigira ikica gituma ngira ndi abizera sinubabuza kwizeye
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Amos miriwe neza Amos
ndageze miriwe
ndiwe neza irinzi zina ninde
ntege impaye Amos
yego
murakanye se engineer Amos ntege impaye
murafite ikibazo murafite cyumviro
yego ubwa mbere hoho nagomba mubanze mu ndamukirize abatumire mwadutumiriye
barakumva duga ku ijambo
hanyuma iyo turiko turaraba nka twebwe ugwarukana cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abanyepolitike keshi baranka kutubwiza ukuri ukuri kuba kuri mu gihugu baranka kukutubwira neza na cyane cyane iyo hegereje nk'ibihe by'amatora ugasanga bo nyene nibo bariko baraja imbere mu ntonde bakiyo bagiza ko natugwaruka ritwe turi beshi mu gihugu cy'u Burundi bivuze mu gihugu cy'u Burundi kuko nihomba cyanke sereka mvuge muri Afrika ukacu sanga nta na kimwe bariko baratubwiza ukuri bose usanga baharanira inyungu zabo hanyuma ariko iyo twebwe ugwaruka turiko turabiraba tubirabisha n'amaso yacu tukabona neza ko bariko baraduhenda batubwira ngo kora kunuku nuku kunuku nuku ngo muzoronke inyungu zimizi n'izi mugaba bamara kuhashika ntibadutunganiriza ubukene bukaguma bwiyongera mu gihugu ariko bo bugasanga bariko baridugiriza ama etage amazu meza meza imiryango yabo bariko barayirungika mu mahanga kwiga ariko kugira bibuke gukorera wa munyagihugu yahabashira ntibabishikeko nagomba mumbariza abo batumire ko bariko baravuga na cyane cyane nagerageje kumviriza abantu bagiye barashikiriza ibyiyumviro bavuga ngo leta ngo yoba ifise ngo nguruhara ngo mu isambugwa ry'imigambi none se leta yoshobora kuza gusambura umugambi mbwe gute kandi bene ahubwo leta ijya hagati y'abantu
ndabona kandi kagiye ndabona kandi kagiye isozera n'inoga amasegonda 20
na cyane cyane nagomba kuvuga ko abantu bariko baravuga ko leta ari yisambura imigambwe ahubwo bariko barihenda cyane leta si yisambura imigambwe ahubwo ija hagati y'imigambwe yatase hanyuma ikabumvikanisha kuko n'ababa barongoye iyo
migambwe sabana reka duhe ijambo umushyaka heze no nimonagira icyo avuze cyane cyane ku byerekeye ika ukuntu urwaruka rutizeye abanyapolitike bavuga ko urwaruka eka abanyapolitike bo bashuka urwaruka duga ku ijambo mushanahizero nico kibazo nyene ashije hanyuma mukanya gato umunota umwe
ngenge nize byo tari nyishu bya bizurwaruka bya bizabakenyezi bya bizabandi nuko rujya rutonde gukaye gusambuka umwe mu wese akitoza izo byose bica bihera
nawe mushanahe nawe mushanahe mugire ico muvuze Daniela Manirakiza mugire ico muvuze ku byerekeye
ashikirwe ngire amazi yaravuze n'ishyo mu mwana muto kandi abona uraheze
kucerekeye
kugaruka yuko batizeye mbona nyo bugere ko umunye politike mubi agutekesha inkono y'ikibi yiye neza akayitirira yiye nabi akayikogereka ku mutwe rero ugaruka nago duca kenge turabe niko muri bana nyo politike ninde muntu tubona iyo tuje imbere adashobora kurondera inyungu ziwe cyangwa adashobora kutubyara kujyana ugwaruka mu nari rero n'ahacu kuraba mu mizambi hacu n'umanya politike bahari tucagure neza ibyo byose tuzatwitoye amazo tuza kudukoresha nazo
mushyaranize no nimubona akajambo kanyuma akajambo eka impanuro ku banyapolitike bose murabona ko umugambwe wanyu wagumye uri hamwe mukanya gato
akajambo nuko ibikaniro vyugaruka tukaje mu matora mu bintu byumvikanye ndabajya mu ihiganwa batumvikanye amategeko y'urukino babahinda nta kindi kandi nagomba gusaba leta yuko yukubita za mugatima mbembero agasubiza amaso inyuma karangira amatora yagiye aragenda ayagiye arabatumvikanye yabyaye ibihumye mu gihugu rero ibyo twosaba ko bitugaruka ko ariyo kado yuha igihugu mu kugira amateka amatora yumvikanywe ko nabose
mushya nahe zino nimubona ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire eka abashinga nahe twari twatumiye abandi ni telefone zawe zagumye zigorana
mwebwe bari barababujije kuvugira mu Burundi none raba muriko muradukwegera ibyo murwa
akagira ikibazo oya itangazo basohoye ntibuza ko tuvugana n'abanyagihugu abarundi basanzwe babuza ko tuvugana n'abamenyesha makuru turagushimiye nawe Daniel Manirakiza ku byimviro mwashikirije muri kiganiro turashimiye engineer McLean na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya kiganiro turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika.